amashure yisumbuye agera kuri 16 yo mu ntara za Kirundo muyinga na Karusi ni yagiye mu gice cya nyuma mu higanwa cyo gutsimbataza amahoro biciye mu mvugo inwanisha hari kuri uyu wa gatandatu gushika ku mugoro abahiganwa bakisha mu bikino mu vyese n'imvino ibikino by'abanyeshuri yumvikanamo amatati akunze kwibonekeza mu buzima bwa minsi yose y'abantu ndetse no mu buzima bw'igihugu
habikini nacyo hari umugambwe w'amashoma uri kurigisha ngo bize bihinduke kugira nabo baronke umukuru w'umugambi wabo uwo mugambwe niwo keye nazoro kera ndagira ndabasabe ahantu hose uzogenda ugasanga bakibarigisha umugambwe ntuzobemere yuko municarana no mukabana ntuzobemere ko munasangira n'icumi
bogera kuri ayo matati mu gutora umuti hakoreshejwe imvugo idasesereza umuti keretse ibyo bigishijwe abo bana bavuga ko ibyo bakinye babibona naho babaye
mu kibano ndashaka kuvuga nko mu muryango nk'umubyeyi n'umwana canke ku bakozi bo mu nzu muri politike imwe mvugo n'inyifato ikomeretsa birahari cyane yego muri politike birahari
hariho mu bijyanye na politike mu bijyanye n'ubutungane kuko hariho usanga hariho ibintu bigoye gushyira mu ngiro ari naho twisunze hanini
ni navyo musenyeri wa Kimuntaondereye arongoye diyoseze katolika ya Muyinga avuga ko bafatiye ko mu gutanga iyo nyigisho mu gwaru
tubonye ukuntu abantu babanye mu mishyamirano ahatari hake twariyumviriye tuti none twebwe nk'abemera umwami w'amahoro yaje kudusubiriza hamwe n'Imana akadusubiriza hamwe na bene wacu twoterera iki kugira ngo hagire igihinduka niko rero kwiyumvira guhera mu rwaruka tugira tuti byo kunda babo bakiri bato bakamenya uburyo bwo kubana mu mahoro baremesha amahoro ashingiye ku kubahana kubaha iteka ry'abandi tuti kumbure ntiyobura ikivamwo
Musenyeri Ntaondereye ati ubutumwa dufise butandukanye no kurondera kuzuza amasengero gusa
iyo nzirikanye yuko ubutumwa dushinzwe atari ubwo gukoka abaza kuzuza amasengero mugabo ari ubwo gushikiriza abadukundiye bose imfashanyo ibatuma bashobora kuba abantu bashitse ndahimbagwa cyane ndahimbagwa n'uko mbonye uyu munsi mu bikingiye intara
Mpabansi Jean Bereke Imasi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko atari rwaruka gusa ruhakura ku nguko
ikintu kiza cyane kuko kirubaka uretse n'abana na twebwe dukuze biratwubaka cyane kugira ngo tubane na bene wacu bashiki bacu ababyeyi bacu tubane mu mahoro tubane tuvugana neza tubane tutitana bikoko
ku izina ry'abajejwe intwaro Mpabansi asaba ishengero katolika kukwiza hose izo nyigisho zo gusasagaza amahoro aho zitarashika Imuyinga muraruka ubushira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.